Zingurura ku gicapu cha 21. Pawulo yiyumviriye yuko Imana yamubwiye ngo agende Yerusalemu, ariko bamwe mu bigishwa bamubwiye ko adakwiye kujayo kuko Abayuda bagomba kumwica. Wiyumvira yuko Pawulo yatinye gupfa? Oya, nuko rero Pawulo asubiye Yerusalemu yaciye mu sinagogi. Abantu bamwe bari barabonye Pawulo mu bindi bisagara, bamubonye baca batangura gusemerera bagumura abantu, bati nguyu wa mugabo yamagenda hose agumura abantu abigisha ibyagezwe binyuranye n'ibya Mose. Niwe yazanye abanyamahanga abashira mu sinagogi no mu rusengero kugira ngo ahumanye ahera. Ibyo rero byatumye abantu bashamuka baca baramuraha kugira ngo bamukubite. Muri ico gihe abasoda b'Abaroma bumva ugwamo baca baza gutabara kugira ngo bamubakize. Nuko rero abasoda batarafata Pawulo ngo bamujane mu ibohero, yasabye yuko yogira ico avuga, acahagarara ku ngazi atangura kubwira abantu ingene yahora ahama ishengero. Abantu baramwumvirije neza bageza aho yavuze yuko Imana yamubwiye gushira ubutumwa abanyamahanga nabo. Nuko abantu batangura kuzibira amatwi ngo ntibumve ibyo ariko aravuga, baca barasemerera bati kuraho uyo, nimumwice, nimumwice. Nuko abasoda baca baramujana kugira ngo bamupfunge. Ni kenshi Abayuda bagerageje kuraba ingene bica Pawulo, ariko Pawulo ntiyigeze abidodombera kuko yaguma yizeye Imana kandi Imana yari kumwe nawe. Pawulo atubwira mu cete ciwe yandikiye Abaroma mu gice c'8 ku murongo wa 28 ati kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye.